Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 19 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2016 kuri mikoro muri iki gitondo mu kimwe nanje Fidèle Niyongabo.
Twasanze mu mwanya tutarashobora gushyiraho izindi nzego bikenewe ko twugurura amarembo kugira ngo duhe ijambo abo bose bumva biteguye.
Uwo n'umukuru w'urwego rujejwe ukuri no kurekurirana mu Burundi, Musenyeri Jean-Louis Nahimana, ahamagarira abantu bose kwitabira igikorwa cyo gutohoza ukuri. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Aramutse Fidèle. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu cya Sudani yo mu manuko Riek Machar yahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Umuvugizi wa ONU Farhan Hake yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko Riek Machar yakomeretse kandi arwaye, kandi ko ari kumwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bantu 10. Leta ya Congo yasabye ko Machar nabo bari kumwe bokurwa aho bari hafi y'umupaka wa Congo na Sudani umanuko kugira bimurirwe hagati mu gihugu. Izo nteko za ONU zatoye Machar nabo bari kumwe mu gisagara cha Dungu ni hafi y'urubibe na Sudani umanuko. Machar ari mu buhungiro kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi habaye gutana mu mitwe hagati y'abamushigikiye hamwe n'abasirikare ba leta ku murwa mukuru Juba. Intureka yahitanye abantu barenga 300. Umugambwe uri ku butegetsi muri Zambia Patriotic Front wasavye igipolisi kuburizamwo imyiyerekano ya mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi UPND itekanijwe kuri wa gatanu imbere y'inyubako ya Sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro. Uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kuri wa gatanu nihuza kwitura Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira uyisabe gufuta ivyavuye mu matora yo kuwa 11 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Amatora yatsinzwe na Perezida Edgar Lungu. Icegera cy'uwari arongoye imyamamazo ku ruhande rwa Perezida Lungu, Frank Bwalya, atangaza ko mu gihe bo kwemera iyo myerekano bishobora gutera imidurumbanyo ndetse bikavamwo n'ubwicanyi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ifise imisi 14 kugira yemere kwakira ivyo birego by'uwo mugambwe utavuga n'umwe n'ubutegetsi UPND. Sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry ategekanya kugendera igihugu cya Nigeria na Arabia Saudite mu ndwiza ahazo bagiye kuganira ibibazo biri muri ubwo burere. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika John Kirby ejo ku munsi wa kane. Kerry azobanza kujya muri Nigeria kandi abonane na Perezida Muhammadu Buhari aho bazoganira ku iterabwoba riterwa na Boko Haram muri icyo gihugu. Kerry na Buhari bazoganira kandi ku bibazo by'ubutunzi hamwe n'iby'agateka ka zinamuntu. Inyuma yaho Kerry azoca aja muri Arabia Saudite ahazobonana n'umukuru w'ico gihugu hamwe n'abakuru bo mu bihugu biri mu karere k'ikigobe cy'Abarabu bazoganira ku ntambara iriko ibera mu gihugu cya Yemen. Ishyirahamwe mpuzamakungu ririyemerera ko abasirikare baryo bagize uruhara mu gukwiragiza ikiza cya korera mu gihugu cya Haiti mu mwaka w'2010. Icyo kiza cyahitanye abantu bashika 10,000 kandi yandukira abaharurwa mu 100,000. Ayo makuru yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane inyuma y'iminsi 10 iyo raporo y'ibanga yaraheze gutunganywa. Raporo inegura inyifati ya ONU mu gihe ONU iba iriko ihangana n'ibibazo bitandukanye ku isi. Abanyehaiti bari baragerageje kwitwarira ONU kuri urwo ruhara yagize mu gukwiragiza ico ico kiza cyakorera ariko oni yavuze ko ikingirwa n'ubudahangarwa mu bya kidiplomasiya isanzwe ifise imiryango yahaburiye ababo yasavye ko oni yobashumbusha muri Turukiya naho abantu bashika batandatu barafuye abandi barenga 120 barakomeretswa na bombe zatewe mu miduga ibiri ni hafi igituro cy'abapolisi mu buseruko bw'igihugu cya Turukiya byabaye ejo ku munsi wa kane bombe ya mbere yaturikiye mu ntara ya Van ihitana umupolisi n'abasivili babiri ikomeretsa abarenga 10 barimwo abapolisi 20 haciye amasaha make iyindi modoka yaciye iturikamwo ibombe iri mu kigo cy'abapolisi cyahitwa Elazig ihitana abasivili batatu ikomeretsa abantu bashika 10 gushika ubu nta muhari numwe uritirira ivyo bitero
urakoze Aloyce kumakuru uhejeje kudushikiriza turongera mukanya Radio ya America I Washington DC numwanya makuru iyo mu karere to yahere mu Rwanda ahigi police cyatangaje ko carashe umugabo yitwa Shani Mbonigaba yikekwa ibikorwa by'iterabwoba itangazo igipolisi cyashize ahagaragara rivuga ko uwo mugabo yarashwe yari yitwaje kirwanisha mbere ngo akaba yarwanije abapolisi aho yarashemwo umwe agakomereka inkuru yumumenyesha makuru wacu Asumta Kaboy
itangazo ryashizwe ahagaragara na polisi y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa kane cyavugaga ko polisi y'u Rwanda yakurikiranye ndetse ikarasa umugabo ukekwa w'iterabwoba wari witwaje intwaro akifungirana mu nziherereye Nyarutarama mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali polisi ivuga ko uwarashwe yitwa Shani Mbonigaba avuka kare karubavu mu ntara y'uburengerazuba polisi ivuga ko yamaze amasaha agera kuri 3 ishakisha uyu Mbonigaba nyuma yuko abaturage aribo bahaye polisi amakuru yuko uyu mugabo ibikorwa bye batabishiraga makenga polisi ivuga ko uyu mugabo yari yitwaje intwaro ko ndetse mbere yuko araswa gapfa yari yabanje kurasana n'abapolisi aho yaje gukomeretsa umwe ubu akaba arwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal ubwo radijwe rya America yageraga Nyarutarama ahari harasiwe Mbonigaba hari mu gihe cy'asaine za mu gitondo ni mu gace ka Nyarutarama kubatsemo amazu meza cyane bigaragara ko nabahata hari abantu bafite icyo bakora nubwo muri aho gace harahi humvikanye amasasu nta bantu bahacaracaraga ndetse n'ibyo ari byoroshye kubona umuturage ngo umusobanuze uko byari byifashe benshi bakubwiraga ko babyumvise ariko batigeze babikurikirana cyane abandi ugasanga ntacyo bashaka gutangaza cyakora radijwe rya America ryabashije kuvugana n'abaturage bamwe bemera kugira icyo bavuga umwe n'umugabo urariza mu rugo rwubatse imbere ya harasiwe Mbonigaba undi n'umubyeyi utuye nko muri metero 10 imbere ya harasiwe Mbonigaba
muri joro ambwira ko mbese hanavuze ikibazo cyo cy'amasasu wari kuri kunkora ngo rero ntabwo ndi umbaza byishye
Waba bantu se ko ndabo turanye warusanzwe bazi?
Oya. Ngo mwe komenye rwose.
Ntabwo bamenyaga. Aho ugeze ku kazi se mu gitondo uhasanze mwuka ki hano?
Nta kibazo na France.
Ni kuvuga ngo hari nka samoya twumva amasasa aravuze habanje kuvuga abiri. Nyuma yaho hasayine havuga nkandi makeya pe byahise bituza. Ibyo kuvuga ngo haguye abantu ntango tubizi ni mu baturanye yego ariko rero ntango tubizi nandwo twe dushaka kubimenyaho cyane ntabwo byari bikanganye cyane ku buryo utaryama ngo usinzire
n'ubu mu gitondo byazinduze nta kintu ubona kidasanzwe
oya ntacyo nasanzwe hari umutekano n'ubundi urahari urabona ko hatuje nta kibazo
si ubwa mbere mu Rwanda havuzwe abafitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba barashwe na polisi kuko mu ntangiriro z'uyu mwaka yishe irashe uwitwa Mohamed Munyengango wari ufungiye kuri station ya polisi Kanombe mu mujyi wa Kigali akurikiranyweho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba icyo gihe polisi yatangaje ko Mugemangango yishwe ashaka gutoroka nyuma y'urupfu rwa Mugemangango Mohamed polisi yahise ikora iperereza ryo guhiga abandi bambari b'imitwe y'iterabwoba bidatinze itangaza ko yatawe ibikoresho birimo ibitabo na CD byari byifashishijwe mu mugambi wo gushishikariza abanyarwanda kwinjira muri iyo mitwe kugeza abantu bagera kuri 23 nibo bagejejwe mu butabera bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha by'iterabwoba Asumta Kaboyi ijwi rya America I Kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega Simon Ntamwana asaba abategetsi b'igihugu gushira ingufu mu gikorwa cyo gusubiza hamwe no kunywanisha Abarundi. Yabishikirije mu misa yabereye mu kirimba gikuru cya Bikira Maria ku igenekerezo rya 15 ry'uku kwezi k'umunani aho hahimbazwa iyurizwa rya Bikira Maria mu ijuru. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Imbere y'abakirisitu bashika 15,000 bari baje kumva inkuka ya misa imugera mu ntara ya Gitega ku kirimba gikuru cya Bikira Maria. Musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega yibukije ko uyu mwaka mu ishengero rya Katolika witiriwe w'ikigongo yababwiye kwibi byibutsa kw'ikigongo cy'Imana gituma abantu basubiza hamwe nayo kandi bakanywana na bene wabo. Musenyeri Simon Ntamwana asigura ko uyu mwaka utarukwiye kurangira igikorwa cyo kurekuriranira no gusubiza hamwe hagati y'Abarundi kidateye intambwe iboneka.
Hari bamwe biyumvira ko kurekurirana na mugenzi wacu ari igikorwa cyo kwirengagiza muri rwa rutonde rw'ibikorwa birangiye ikigongwe ukamengo icyo gikorwa cyosiba cyanye mbere kikarekwa. Yemwe, icyo gikorwa ni ngombwa kugira ngo dushobore kubaka akazoza k'igihugu cyacu. Ni ngombwa ku muntu wese kugira ngo nawe ashobore kurekurwa na Dawe wa twese abwiriza guharira mwene wabo mu byo batumvikana ko mu byo batsitaranye ko ntibirinda kuba ari ibintu wowe ubwawe wibwira ko ari ibyo. Niho rero uyu mwaka utotaha tudashitse aho twebwe Abarundi twegerana mu kuri no mu butungane kugira ngo duhariranire mu biraba politike, mu biraba ubutunzi no mu bindi biraba twebwe abanyagihugu twese.
Umugwi w'igihugu jejwe gusubiza hamwe no kunywanisha Abarundi Sever watahuye cyo kimwe n'abepiskopi Katolika hacindwe zitatu mu gutanga ugicese ibikorwa byo kwakira ubuhamya. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye mu Sever hamagarira abantu bose kwitabira ico gikorwa.
Twasanze twisunze n'indinganizo y'ibikorwa by'umugwi wacu bikunda ko twebwe tugize uwo mugwi mu mwanya tutarashobora gushiraho izindi nzego haba ama provensi haba abazaza kutwunganira kuja ku rubuga kuronderera kudufasha gutohoza uko kuri. Twasanze rero bikenewe ko twugurura amarembo kugira ngo duhe ijambo abo bose bumva biteguye. Hari n'abafise intahe babaze kwandika baguma badoza batubaza ati ni ryari. Ni muri iyo ntumbero twagize tuti ntitworindira ko tubanza kwegeranya ibikenewe byose kuko iyi ntambwe ya mbere hariho byinshi itadusaba. Aricyo gituma rero uyu munsi twashaka kubonera akaryo ko gutanguza icese igice cy'ukwakira abo bose bipfuza kuza kwitura uyu mugwi. Tuzogerageza gukwira mu gihugu cyose ariko mu ntango twifuje kuba turahere ngahe Bujumbura.
Musenyeri Ntamwana abona ko igikorwa cyo gusubiza hamwe no kunywanisha bonse rimwe cyo kwihutirwa gose.
Uko birara bigateba ngo tubibikiye ejo niko biba binini, niko biba bibi gusumba ejo bikazocika umusozi benshi batazoshobora kurira cyane ngo bamanuke. Turi mu Burundi bumaze imyaka n'iyindi mu ngorane hagati y'abana babwo mu Burundi bufite abana babwo mu gahinga mu marusu atagira uko avugwa mu buhungiro mu bworo bwinshi ngaha mu gihugu eka n'ibindi bitugoye turahiriwe ko twasangiye umunsi mukuru na nyiricyubahiro umukuru w'inama nyenguza amateka yatumwe na leta akumva ako kamo nteye akabona akanyota dufise noneho sacyo wanje gusa nakatwese
umukuru w'inama nkenguza amateka aratahura ibishikirizwa na musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega ariko ku ruhande rwa leta arafise n'ikindi asaba abarongoye ubusho bw'Imana uguhimiriza abantu kuvyara bake kuko kubwiwe ari ikintu kimwe muri byinshi gituma haduka indyane n'ingorane z'ubutunzi
leta y'u Burundi nacazokora kugira ngo ifadikanye no wese byabishyira hamwe cyangwa umuntu gake kiwe yoza girisha terereye kugira ngo hagire igihinduka ukugene abene igihugu b'Abarundi babayeho na cyane cyane mu by'ubutunzi n'imibano kuko igihugu cyacu cy'u Burundi kizoguma kingana kujya nyene Imana kiduhaye abarundi turiko turongerekana kumurindi udasanzwe bisaba rero yuko umuntu wese ishira hamwe byose nikeneye yuko abarundi babaho neza ko dufashanya kugira ngo icyo kibazo tucige kuko uko abantu bagirana mu miryango isi nayitituka ishobora kubaho nabi gusumba
umugwi sever ugizwe n'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu batandatu abo mu bw'abatutsi bane hamwe n'umutwe umwe amatohoza y'uwo mugwi azora mabi yakozwe mu Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na kabiri n'uw'ibihumbi bibiri n'umunani Eroje uri Kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanya i Washington DC
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ingaruka zo kuba imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ibandanya kubamwo agatosi zibandanya kwibonekeza ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe u Burundi bwakomiriye ibidandazwa ku bihugu byombi ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eric Bagiriwe ubusa
U Rwanda rwa rusanzwe rwohereza mu Burundi bicuruzwa by'ibirayi, ibishyimbo, amata n'ibindi. U Burundi nabwo bwagemuraga mu Rwanda ibicuruzwa birimo indagara, amavuta y'amamesa cyane ariko iby'imbuto. Ugera ku masoko mu Rwanda muri ibi bihabacuruzi bararera yo kwarika. Mu isoko rya Kimisagara hano mu mujyi wa Kigali, biragoye kuhabona bimwe muri ibyo bicuruzwa byaturukaga i Burundi. Twahereye kubacuruza indagara n'amamesa.
Kwishije inzara kandi bazutwara ibirayi byacu.
Mu bicishije inzara bose.
Amavuta barahejeje, indagara barazihejeje, n'ibindi byose byazurukaga i Burundi barabihejeje. Kubera iki bagomba gutuza ibintu kandi twebwe bahereje ibyacu by'ibigiwabo. None se reba muri iri soko hari amavuta hari urabona y'amamesa. Reba ko hari indagara zihaye. Urabona ko ari ikibazo rero kandi hari icyo badukeneye natwe hari icyo tuba tubakeneye. Bakagombye kuraduha.
Ushaka nk'ikiro cy'indagara z'i Burundi. Kugira ngo akibona kurangahe kuri ubu ngubu
abatanzania niyo bari kuza nta uzuburyo aho bazikura ariko ubu ngubu ikiro cy'indagara ubu ngubu kiri kuri 7500
mbere zitaraza zaguraga gute
mbere zitaraza ni 12,000
Ijwi rya Amerika igeze ku bicuruzwa by'imbuto nka mandarine n'imyembe byaturukaga mu Burundi nabyo ni ihurizo rikomeye kubiciryera nibiboneka ibiciro byabyo byikubye hafi inshuro ebyiri
imbuto zarabuze Imyembe irabura twarayibonaga mandarena zarabuze mbese ibintu byose byarabuze twirwa twicaye mu isoko kandi tugasora nta kintu twinjize
tuvuga nka mandarene ikiro cyaguraga ngahe mbere
ikiro cyaguraga 500 cy'amandarena nziza
none ubu kigura ngaho ukibonye
unago ziboneka
uramutse ugize amahirwe ukakigwaho wakigura ngahe
ari nk'ahantu ziramutse zibonetse ziri kugura 800,000 ndabeshara Nyabugogo ni cyabiri, ni cyatanu nziza. Nariko naho nazihari zarabuze. Keretse abo bazibona sinza ahantu babatwiyeranje wenda. Benda bafite kundwa kure filtration benda bakabona dukeya. Kwagera inaro tukaza duhenze cyane.
Noneho aho ni kuri Mandarene. Naho kumyembe.
Dore yarabuze dore. Imyembe twarayibuze burundu.
Ikiro ni bibiri.
Kivuye kurangahe so?
Cyavuye kuri 800 na 700.
Imyembe yaguraga 800 kiza na 500.
Muri rusange kubacuruzi ingaruka zo kubihugu by'u Rwanda n'u Burundi bitagicana wakazi hita zigaragaza.
Nyine iyo umuntu yaje mu isoko kandi akeneye guhaha yajyaga yinjiza agatahiraho kuza mu isoko nyine bibimugira ingaruka. Mm. Itabana bana kandi babanda bakeneye kurya na bagakenera mineral kandi leta nibimenya nk'iki gihe imari zabuze nibura ngo ize irebe ko bimeze tugabanyirize n'imisoro barakomeza niba wasoraga amafaranga runaka ku kwezi n'ubundo kabari ukomeza gusora nibamenye twebwe ikibazo twahuye nacyo.
Abacuruzi b'abanyarwanda bungukiraga ku byaturukaga i Burundi baratanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi.
Biriya ntibavivemo bari kuri imari zize nk'uko natwe izacu ziyenda kandi abantu bagenderanye kubera ko ibintu byabo bya politike ntabwo twebwe bitureye. Abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kubana neza kandi bakahahirana kuko niba tudafite amamesa dufite ibirayi turabiboherereza, nimba tudafite indagara natwe hari ibindi tujye tuboherereza natwe bakabiduha. Nta mpamvu rero bagombye kutwicisha inzara.
Mu mpera z'icyumweru gishize hari kuwa gatanu Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda yatangaje ko hagati ya 2014-2015 umusaruro w'inganda zo mu Rwanda werekezaga i Burundi wari waragabanutseho 40%. Ibi bivuze ko miliyoni 20 z'amadolari zoherezwaga i Burundi 2014 na mbere yaho byageze 2015 u Rwanda rwoherezayo ibingana na miliyoni 12 z'amadolari. Umwaka u Burundi butari bwagafunze imipaka ku bucuruzi bw'ibihugu byombi. Bivuze kandi ko kuva u Burundi bwarafunze imipaka muri uyu mwaka imibare y'ibyo u Rwanda rwatakaje ku musaruro w'inganda wajyaga i Burundi bishobora kuziyongera. Ariko Bwana François Kanimba Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda yavuze ko kuba u Burundi butazagemura ibicuruzi byabwo mu Rwanda nta gihombo bizatera u Rwanda kuko n'ubusanzwe hari ibindi nabyo biva mu bindi bihugu bituranye.
Ibyo twakuragayo harimo cyane cyane imbuto zafuye ariko ibyo twakuragayo wasangaga n'ubundi biza hano ku isoko bigahangana n'ibisa nabyo biva muri Congo, Tanzania na Uganda. Kuri jyewe ntabwo ntekereza yuko hazaba ikibazo kinini mu Rwanda gishingiye kuri icyo cyemezo yuko ibyo twakuraga tuzabikura ahandi.
Imibano y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda yatangiye gutosekara mu buryo bukomeye kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi rikimara gutangaza ko Bwana Pierre Nkurunziza azariserukira nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Impunzi zitari nke zatangiye guhungira mu bihugu byo mu karere n'ahandi ku isi. Mu Rwanda honyine harabarurwa Abarundi basaga 70,000. Ubutegetsi bw'i Bujumbura ntiburya iminwa mu gushinja ubutegetsi bw'i Kigali gucumbikira icyarimwe no gutoza gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Nibirego ubutegetsi bw'i Kigali nabwo butarya iminwa mu kubihakana bwivuye inyuma. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umwaka uheze wabaye umwaka waranzwe n'ubushuhe. Ibyo byavuye ahanini kuhindagurika ry'ibihe hamwe n'ubushuhe bwatewe n'ibyo abantu bakora. Igihe cy'ubushuhe cyabaye kirekire bituma abantu bashika hafi 100,000,000 basinzikazwa n'inzara, abandi nabo babaho ariko batazi neza uko ibintu bizogenda. Intara zimwe zimwe zo muri Afrika y'ubumanuko zarabangamiwe cyane kurusha izindi. Abantu bashika ku 18,000,000 bahuye n'ibibazo by'inzara no gufungura nabi. Ibi hamwe n'ibindi nk'ibitungwa, amazi meza, abagendana umugera wa sida bikazogira ingaruka gushika mwaka w'2017. Rebecca Zaton akorera ishyirahamwe Oxfam risanzwe rifasha mu bijyanye no gutabara imbabare avuga ko ubwo bugaragwa buzogira ingaruka mbi kuri Afrika y'umanuko kandi ko ibintu bishobora gutera byunyuka. Avuga kandi ko ibiterwa byabangamiwe cyane, ibitungwa bikicwa n'inzara. Eka ngo naho hoboneka gahengwe nta sarura ryiza biteze gushika mu ntango z'umwaka uza. Abanyagihugu muri Afrika y'ubumanuko barateye akamo basaba imfashanyo y'amadolari yabaye 2,400,000,000 kugira bashobore gufasha abantu babangamiwe n'ubwo bugaragwa bongere bakingira ibiterwa. Umugwi mpuzabihugu warasohoye urutonde rw'uburyo hofashwe ibihugu indwi bibangamiwe kurusha ibindi. Ibyo bihugu bikeneye amafaranga agera ku 1,200,000,000 z'amadolari, bikaba ari Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Swaziland hamwe na Zimbabwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarongereje 127,000,000 z'amadolari ku madolari yari yemeye gutanga abona gushika imiliyoni amajana 3 z'amadorari harimo kandi imfashanyo y'amazi meza ibifungurwa ubuvuzi hamwe n'ibitegwa iyo mfashanyo ikazoca mu mashira hamwe y'abagira neza hamwe n'ishiramwe impunza makungu ONU Amerika yaritabiye kandi akamo gasaba gukurikirana ihindagurika ry'ibihe kugira intambwe yo kugwanya inzara n'ubukene ntibisubira inyuma ikindi cyakozwe ni gutunganya iby'iterambere kugira abagabanye ingaruka z'ubushuhe bongere bafashe Afrika y'umanuko gusanura n'ingoga ivyononwa n'ubushuhe leta zunze umwe za Amerika irashimira kandi abitabiye akamo ko gufasha igatera intege abasigaye kugira bifatanye n'abandi muri ako kigoro kuja hamwe no gutanga inyishu irama nivyo bikenewe kugira bakingira ibiterwa muri ako karere gucyo bagwanya inzara ikunze kwibonekeza n'ubukene bashobore kandi gusanura ivyononekaye n'ingoga
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana asubira twibutse ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije Aloyce
Ishiramwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko wahoze ari cegera cambere cy'umukuru w'igihugu cya Sudan yo mu manuko Riek Machar yahungiye mu gihugu kibanyi cya Republika iharanira demokarasi ya Kongo muvugizi wa ONU Farhan Hake yabwiye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane ko Machar yakomeretse kandi arwaye kandi ko ari kumwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bantu 10 Makuru kuri Zambia, umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu Patriotic Front wasabye igipolisi kuburizamwo imyerekano yabo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi itekanijwe kuri wa gatanu imbere y'inyubakwa ya Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Izo bigiye gusaba gufuta ibyavuye mu matora kuwa 11 ukwezi k'umunani amatora bavuga ko yibwe kandi yatsinzwe na Perezida Edgar Lungu. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry atekanya kugendera igihugu cya Nigeria hamwe na Arabia Saudite mu ndwiza aho azobagiye kuganira ibibazo biri mu kuganira n'abategetsi b'ibyo bihugu ibibazo biri muri ibyo bwo burere ibyo byashikijwe n'umuvugizi wa Department ya Leta ya Amerika John Kirby ejo ku munsi wa kane. Ishiramwe mpuzamakungu ni naryo ririyemerera ko abasirikare baryo bagize uruhara mu gukwiragiza ikiza cya korera mu gihugu cya Haiti mu mwaka w'2010. Icyo kiza cyahitanye abantu bashika 10,000 kandi cyandukira abaharurwa mu 100,000. Abanye Haiti bari baragerageje kwitwarira ONU kuri urwo ruhara yagize mu gukwiragiza icyo kiza ariko ONU yavuze ko ikingirwa n'ubu tahangarwa mu bya kidiplomasiya isanzwe ifise. Muri Turukiya naho abantu bashika 6 barafuye abandi barenga 120 barakomeretswa na bombe 2 zatewe mu miduga 2 yari hafi y'igituro cy'abapolisi ni mu buseruko bwa Turukiya byabaye ejo ku munsi wa kane.
Njuti mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatubira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio y'ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.